Ndabara mkijie mwese mtazabili hadisa nganiro kaze umakuri ukuri wakatanda tu agizuwa ningingo ngurunguru zikurikira. Ziko mine ni nara rumonge hamadzumi wangtatu na tanda tu wanyagi uguni siyo melori mge jokuri lise ilba yara gurute bisakazo vizayo vila bako ni mge mbujana nikaye. Nijoro jokuri yu wakatanu biturute kumbura ibanze nigi uhusi mustaneri wako mine rumonge asaba kugarukira kurabo wahuye nijo vizago. Kuri wakatanda tu wa mingesha makurubane numude ba wiki nyamakuru iwacu barakwije iminsi ne bafungiwe mu ntara ya Bubanza aho bari bahagarikiwe muri iyo ntara bagiye gutoza makuru kubijanye n'umutekano muke uvugwa muri komine Musigati amashyirahamwe mpuzamakungu nka Hopoto Sans Frontières bagasaba ko borekugwa mu gisagara cha Bujumbura bamwe mu bantu bagendana ubumuga bagisegereza bemeza ko uwo baronsa akazi k'imyuga ihwanye n'ubumuga bafise bova mu ibarabara bagasaba amashyirahamwe na leta kubafasha akaba ari mu gihe ubushikiranganji bwo gufatana mu nda buri kumwe n'ubw'intwari hagati mu gihugu batanguje wa umugambi wo kwegeranya no gusubiza ku mitumba abasegereza izo ni ndori mu kanya mpinga bw'ibyuma hari Alphonse Kubwimana kuri mikrono yonera muco sangwe ikaze
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
duhere ku makuru ajanye n'umutekano amazu 36 y'abanyagihugu n'isomero rimwe ryo kuri lycée urbain ni muri commune n'intara ya Rumonge yaragurutse ibisakazo biti 9 bicako insinga z'umuyaga nkuba birahenuka muri iyo commune nyene ni mu mvura imvanze n'igihuhusi yaguye muri ako karere nk'isaha zine z'ijoro ryo wa gatanu Celestin Nitanga mustaneri wa commune Rumonge atanga ibyo biharuro asaba bishoboye kugarukira kuri abo bahuye n'ibyo byago kubibaraba muri Jidezo muri Rumonge bavuga ko bari ku kivi kuva mu ca gucagu bw'uyu wa gatandatu ngumuyaga nkuba ngugaruke aho waciye aho waciye ucika isaha 3 z'igitondo cy'uyu wa gatandatu bakaba bashoboye kugarukana mu gisagara ca Rumonge uturere dukurikira kugarukanamwo umuyaga nkuba ngo tukaba ari Rutumo muri komine Rumonge na Magara muri komine Bugarama. Amenyesha makuru bane n'umudereva w'ikinyamakuru iwacu barakwije iminsi ne bafungiwe mu ntara ya Bubanza mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Bubanza yafashe ingingo yo kubungururiza mu gashoka komisariya y'igipolisi muri komine Bubanza nyuma y'umunsi umwe bafunzwe barumvirijwe ariko n'ubu ntibaramenyeshwa icyo bagirizwa. Ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amenyesha makuru atagira imbibe Reporters Sans Frontières hamwe n'ishyirahamwe Human Rights Watch ariyamiriza iryo fungwa ryabo bamenyesha makuru agasaba ko barekugwa. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Jide Harimana, Terence Mpozinzi hamwe n'umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza bahagaritswe kuri uyu wa 2022 gitugutu uno mwaka igihe bari kwakora amatohoza ku bijyanye n'umutekano muke wavugwa muri komine Musigati intara ya Bubanza. Hari marekeza mu gisagara cha Bujumbura abantu bagendana ubumuga basegereza bamwe muri bo bashikiriza ko ubukene barimwo ari bwo butuma basega yamara baremeza ko baronsa akazi k'imyuga ihwanye n'ubumuga bafise ko bove mu barabara abo bagasaba amashyirahamwe na leta kugira ico babafasha ngo nabo babeho mu buzima bwiza nk'abandi. Vestine Butoyi:
barakwimwa kandi bakwimye nta kibazo kirekire ubigiramo kuko abantu ntibaronka bose.
Ni umwe mu bagendana ubumuga basegerereza mu gisagara cya Bujumbura tuwamusanze ku gituro cy'imodoka zunguruza abantu n'ibintu zijya mu makarate ya zone Kamenge na Kinama. Uyo afise ukuguru kumwe akoresha ibyuma kugira ngo ashobore kwiyunguruza. Avuga ko ubumuga afise bwatewe n'indwara y'igisukari.
Nta minsi myinshi irahera jemeza nkamushasha kuko ngize ubumuga mw'iyi minsi nari ngwaye indwara y'igisukari niyo yabinteje.
Igituma rero bihereza amabarabara basegerereza kugira ngo baronke icyo bahereza umunwa ngo bituruka ku bukene babayemwo.
Kene tubure cyo dukora kene byinshi kandi kazi dushobora gukora cyo rwondo rwabwira tubeho tuyifashisha.
Ku bwabo ngo nk'igihe bo kwigishwa imyuga bivanye umwe wese n'ubumuga afise byo tuma bava muri ubwo buzima bwo gusegerereza.
Dukontora umwe wese icyo ashoboye nka jebo nk'uwompa nk'imashini noko.
Imashini nyabaki.
Yoko ibarira.
Abo bagendana ubumuga twasanze mu gisagara cya Bujumbura basaba amashyirahamwe atandukanye hamwe na leta kugira icyo babafashije ngo nabo bashobore kubaho neza nk'abandi.
kuri ivyo bushikiranganje bwo gufatana munda buri kumwe n'ubw'intware yo hagati mu gihugu bukaba bwatanguje umugambi wo kwegeranya no gusubiza ku mitumba abasegereza mu gisagara mu bisagara kugira ngo bafashwe bari ku misozi aho bava muri bo harimo hakaba harimo abana byerereza mu mabarabara abageze mu zabukuru hamwe n'abagenda mu muga bibonekeza mu cyo bitandukanye by'igisagara cha Bujumbura canke ku migwa mukuru y'intara Isanganiro Isahazi 6:32 amakuru arabandanya kuri radio Isanganiro amapoma renga 2500 niyo yahawe habarimye ku mitumba itandukanye y'umuyinga ngo afashe mu ipompa gikawa gatangujwe cese ku munsi wa gatanu ujejwe runanirwa barimye bikawa hagasaba katawokoresha izo pompo ikanimiti yahawe barimye mu bindi bikorwa canke ngo bigurishwe inkuru tubaza Dieudonné Nzeyimana
turi mu bipimo by'ikawa ikivuga komine muyinga umufundi w'indimo ariko wasigurira abarimyi uko ikawa zipomwa
kugira ngo igifushe gice dupoma inshuro zibiri inshuro ya mbere dukoresheje umuti kanaka haciye iminsi 21 cyo dukoresha ubundi bwoko bw'undi muti kugira ngo igifushe cyo kigize akamenyero cyumve ko habavye kidahunze kirahwera nta kabuza uyu muti rero dukoresha kuri inshuro ya mbere ni umuti witwa ironde
iyi miti hari ngabashaka no kuyikoresha mu gupompa itomate Yohani Pierre ntabomenyereye atwarunanirwa barimyi bikawa mu ntara ya Muyinga akabwira barimyi kwivyo bahawe mu mugambi w'ikawa atakindi vyoja gukoreshwa
twifuza yuko harama pompo yozimira twokumva ariko araje bukamubihugu bibanye ariko aje kudandazwa cyangwa asanga ariko araje gupompa inka cyangwa gupompa itomate aya mapompo abarimyi barose nayo gupompa igitegwa cikawa gusa ntakindi
bamwe mu barimyi basabwa vyinshi byo gukorera ikawa itaduga igiciro userukira barimye akababwira kutadegukirwa
ariho inzego dusana tubikurikiraniramwe twaramaze kukibashikiriza
Badende Jumayine umuhanuzi w'abaramatari w'intara ya Muyinga mu vy'ubutunzi avuga ko ihangiro y'iyi ntara ifise icivugo c'iterambere ry'ikawa n'ingenzi ari ukuronka ikawa nyinshi akanovera izozana n'amafaranga menshi y'agaciro imuyinga Dieudonné Nzeyimana radio Isanganiro
tugushimire Dieudonné Nzeyimana amakoperative ahingura imitobe y'ivyamwa mu ntara za Gitega na Rutana ngo arafise ingorane z'amacupa ajamwo iyo mitobe abarongoye amakoperative bongera ko ingorane yuko imitobe bakora itangwa isoko n'imitobe iva hanze bagasaba leta kuduza amatagisi kuri iyo mitobe iva hanze urongo gisata c'amakoperative mu Burundi akasaba ahubwo kurahura ubwenge ku makoperative ateye imbere hamwe no gukora imitobe y'akanovera yohangana n'iva hanze Gitega Gerard Nibigira
Niyo Ngabo Nestor arongoye koperative duteza imbere igitegwa cy'inanasi yo muri komine Musongati intara ya Rutana ikaba ihingura umutobe w'inanasi Mugisha Gerard nawe arongoye koperative yo muri komine Giheti intara ya Gitega ihingura ibiva mu byimbugwa harimo imitobe imivinyo amakonfitire n'ibindi abantu babiri bahuriye ku kibazo cyo kubura amacupa bashiramwe imitobe bahinguye n'ibindi bibikwa mu macupa ku mitobe baca bakoresha amacupa avamwe inzoga yitwa Henken nkuko Mugisha Gerard abisigura
byose bijya mu macupa tugasanga twayabuze ro ku isoko narya ayiwacu tutarafise ihingura amacupa kugira ngo tuyaronke byoroshe turagenda ku isoko canke ku bubare tugagenda turondera rya amacupa ya Heineken
yini ngorane bafise ngo ni mitobe iva hanze ibatwara isoko bagasaba leta kuyidugiriza kwa matagisi
yo ico nosaba nuko yoraba izo ji ziva hanze kugira ngo ibyacu bitere imbere ko nimiburiburi babo badugiriza ko muri ko kugira ngo hinjire bike bishoboka kuko hari ibiza ugasanga birazimbutse gusumba wanashaka ibyo twe twahinguriye ngaha bikanatangaza ikintu cyavuye muri Tanzania cyangwa mu Buganda ingene cyaza kuja munsi ibe yico twe twahinguriye ngaha
kuri ico cibura ry'amacupa barankariza Oscar umuyobozi mukuru w'igisata Anacope ikijejwe amakoperative mu Burundi abasaba kurahura ubwenge ku makoperative ateye imbere
baba bashaka kugira ishanje d'experience avec les autres sociétés coopératives dikora nk'ibyo nyene mu gazi geze hej hejuru no mukayanza ari wo muntu akora ziya nzoga zo mu bitoko ifite ubucupa bwazo kinga buraheza bukarahugwa ubwenge bukarahugwa hanze
nayo kucuka imitobe iva hanze itwari soko imitobe yabo abasaba guhingura imitobe ya kanovera ihangana n'iva hanze
Burundi ni gihugu kiri muri yase ikizo kuba ntuzere guhanahana ibidandazwa mu karere n'icyo gihe bateza kwisunga kugira ikintu cy'akanovera kugira ngo bashore guhiganwa n'izo zindi zipfa mwako karere
ni mu gihe abanyagihugu bariko barashinga ku bwinshi amakoperative akora imyuga itandukanye mu ntara za Gitega na Rutana Tega Jane bigira ku bwa radio isanganiro
inama sumbi ngimba
tuvi Gitega no mu Rutana tuje mu ntara ya Cibitoke haribonekeza amayara arahige no hino hagati mu quartier agize umugwa mukuru w'intara ya Cibitoke ahantu hatemewe gutabwa imicafu aho hakaba hari mu bibanza bitarubakwa mukuru wa zone Cibitoke iri muri commune ya Cibitoke haboneka iyo micafu bamenyesha ko abanyagihugu bari kwaragerageza kuyikura mu bikorwa rusangi kandi ko baca ihadabu riri hagati ibihumbi 10 na 20 abafashwe bariko barataye imicafu mu bibanza bitemewe Alexi Ndayiragije
Iyo micafu itabwa kuri ayo mayarara yuzuranye hejya no hino mu makartie agize mu gwa mukuru w'intara Cibitoke iva cyane cyane mu mihana igize ayo makartie yindi nayo ikava mu mazu y'uburiro eka n'uburaro bamwe muhaza kuyataba arinyegeza bakayizana mu ijoro mu gutinya ko bashobora guhanwa ubu rero abanyagihugu twagiye turavugana ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke bamenyesha ko iyo micafu ishobora kuba intamamyi ku magara y'abantu ivyo rero ngo ni kubera muri iki gihe cy'imvura iyo myanda iva muri iyo micafu ishobora guhitanwa ni vura igasanzara hijya no hino igatuma haduka indwara zijanye n'isukurike namwari jya indwara nkakorera ikunda kwiyadukiza mu ntara ya Cibitoke nyabenda ugiste ajeje ugisata kiraba isuku mu ntara ya Cibitoke amenyesha ko bo bagendura ingo baraba kusukura imeze basanze hari bene izo ngorane bagaca batanga icegeranyo kwajeje intwaro kugira bafate ingingo kandi naho ngo barahimiriza abanyagihu kugira amenyere gushira imyavu mu bifuko kugira ntibasanzare abi jejwe baze kubihitana umukuru wa zone Cibitoke Mbore Antoine yatumenyesheje ko amaze kubibona kandi ko bari ko baragerageza gukura imayarara mu bikorwa rusangi eka aremeza ko baci hadabo riri hagati y'ibihumbi 10 na 20 ku bantu bafashwe bari ko barata imicafu imbere y'ingo zabo hatarekuwe mu Cibitoke Alex Ndayiragije Radio Isanganiro
Tugushimire Alexi Ndayiragije nako turangirize makuru avugwa mu gisata c'ubworozi ingingo yo kugaburira inka mu nzu ngo yatumye benshi bagurisha izori batunze kwera zitagituruka bagasigaza imwe canke zibiri kuko badashoboye kuzigaburira mu nzu bivugwa n'abadandaza b'inka abemeza ko co bari naco catumye ibiciro by'inyama biguma biduga mu ntwaro bavuga ko iryo duga ry'ibiciro by'inyama ari kwikika mu kiza kandi ko kugaburira mu nzu bitungwa bigabanya amatati hagati y'aborozi n'abarimyi bikongera bikagwiza umwamvu wo gutabira imirima Apoline Muzagara
nkuko inamashinga mateka yari yatanze ikiringo cyo kwitegura kuborozi kugira bateragira ubwatsi bw'ibitungwa abarongwe intwaro mu ntara no makomine y'ingozi bashimye ko ingozi hoba intara y'akarorero kuri iyo ngingo province pilote mu gifaransa mu myaka irenga 3 iyo ngingo imaze ifashwe ngo bari bafise inka nyinshi baturutsa ngo baciye bazigurisha kuko ngo kugaburira mu ruhongore inka zirenga 2 atari benshi babisho boye nkuko bivugwa n'abadandaza b'ibitungwa bo mu isoko yo mu vyegwa vya ngozi ngo vyaciye bituma inka zigabanuka igitigiri muri iyo ntara gutyo inyama zagira duga igiciro ubu ikiro c'inyama z'inka kiri ku mafaranga 8 cahora ku 700 henshi ivyateye ukutumvikana hagati y'abajeje intwaro n'abadandaza mu minsi heze abo bayangayanga bemeza ko inka ziza muri iyo soko mu vyegwa vya ngozi nyinshi usanga ziva mu ntara nka Cankuzo Karusi n'ahandi bakiziturutse buramatari w'intara ekana mustaneri wa komine Ngozi bavuga ko iyo ngingo yagabanije induru mu borozi n'abarimyi kandi ko yatumye abarimyi baronka umwavu wo gutabira amatongo yabo gutyo umwimbu uriyongera iyo ngingo rero ikaba yaje gufasha cyane abarimyi kusumba ico yokonona Ngozi Ponari Muzagara Radio Sanganiro
Tukushimira Apolinaire Muzagara ku isasa 3:40 akabari hano turangirije amakuru twari twabateguriye ariko ko yafatiye hagati tubitsingingo nkuru nkuru zigize no makuru muri komine ntara ya Rumonge amazu 36 y'abanyagihugu n'isomero rimwe ryo kuri Lycée yaragurutse ni bimwe mu byononekaye mu gihe gikuru wa gatano biturutse ku mvura ivanze n'igihuhu simstaneri wa komine Rumonge agasaba kugarukira kuri abo bahuye n'ivyo byago kuri wa gatandatu amenyesha makuru bane n'umudereva w'ikinyamakuru wacu barakwije imisi ine bafungiwe mu ntara ya Bubanza aho baba bahagarikiwe muri iyo ntara bagiye gutohoza ku makuru ajenge n'umutekano muke bavugwa muri komine Musigati amashiramwe mpuzamakungu hamwe hamwe nka Reporters sans frontières agasaba kuborekugwa akaba ari hano tugarukije amakuru twateguriye Shimire mbege mwese mwari kumara dukurikirana Shimire na Afonso Kubwimana ikaramfasha mpiga bw'ivyuma honera muco ndayifurije umunsi mwiza.